radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mu kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, abafite amasambu yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 8 bategereje guhabwa ingurane.
Ahubwo mbere twosaba yuko na leta yasubira ikicara ikiyumvira naje amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja.
Amos Ndacyayisaba ufite isambu mu Gasenyi. Ubutegetsi bwa Somalia bukomeje gukumira ingabo z'igihugu gituranye cya Ethiopia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Ile kumakuru avuga hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane nini na hazwe.
President wa Amerika Joe Biden kwa gatatu ino ndwi dutanguye azokwakira Donald Trump yahoze ari president wa Amerika akaba aherutse gutsinda amatora. Ibiro vya president Biden White House vyatangaje na makuru bivuga ko uguhura kwa Biden na Trump ari intambwe ya mbere iganisha kuguhana hano ubutegetsi biciye mu mahoro nkuko Biden yavyemeye. Umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya president wa Amerika Jake Sullivan mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Amerika CBS News yavuze ko Biden na Trump bazogirana ibiganiro ku bibazo nyamukuru bihanze Amerika ku rwego rw'igihugu na politike mpuzamakungu. Sullivan yavuze ko Biden azoronka akaryo ko gusigurira Trump ku buryo burambuye ibibazo bihanze Uburaya, Aziya n'uburengero bwo hagati y'isi. Kubwa Sullivan, President Joe Biden atekanya no kuzosaba Donald Trump kutazotererana Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya niyashika ku butegetsi akazobandanya ayishigikira. Ibiro vya president wa Amerika bikavuga ko Joe Biden ari we yatumiye Trump uyigeze gutwara Amerika azurahira nka president wa Amerika agira 47 itariki ya 20 ukwezi kwa mbere ku mwaka uza 2025 ni nyuma y'amatora yatsinzemo vice president Kamala Harris. Hagataho Nancy Pelosi yigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka ya Amerika avuga ko president Joe Biden ari we yatumiye Kamala atsindwa mu matora Donald Trump ahiruka kwegukanamwo intsinzi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New York Times, Madame Pelosi yavuze ko Kamala yari afise amahirwe gutsinda iyo President Biden aja gutangaza hakiri kare ko aretse kwiyamamaza. Pelosi yavuze kandi ko umugambwe wa Democrats wari witeguye gutanga uzobaserukira amatora ariko President Biden abiburizamwo kubera ko inyuma y'isaha imwe akimara gutangaza ko atazokwitoza yaci avuga ko ashigikiye Kamala Harris. Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika. Abasirikare benshi ba Chad baraguye mu gutana mu mitwe kwabahuje n'intagondwa z'abajihadisti bo mu rwego rwa Boko Haram. Abicije ku rugaga rwa Facebook, President wa Chad Mahamat Idriss Deby Itno yahujeje imiryango yabuze agira ati: "Ndahujeje imiryango y'abamaratiri baguye ku rugamba barwanira igihugu cyabo kandi nifurije abakomeretse imisuhuko no gukira byihuse." President Mahamat Idriss Deby Itno ntiyigeze avuga uko abaguye ku rugamba bangana na n'amakuru arambuye yaho baguye na ryari uku gutana mu mitwe kwabaye yatanze. Yavuze gusa ko abaguye ku rugamba ari benshi, yongera yumvikanisha ko n'abakomeretse ari benshi cyane ariko ntiyigeze atanga ibitigiri byabo. Ico bikoze igisirikare ca Chad kimaze indwi zibiri kiri mu bikorwa byo guhangana n'abarwanyi ba Boko Haram ni mu bifatwa nko kwihora ku gitero izo ntagondwa za Boko Haram zagavye kuri imwe mu makambi y'abasirikare ba Chad mu kwezi kwa cumi kigahita n'abasirikare bagera kuri 40. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Chad bivuga ko ugutana mu mitwe kw'ingabo za Chad n'abarwanyi ba Boko Haram kwa mbere kwabaye ku munsi wa kane w'indwi twarayi dusozereye. Ivyo biro vyemeye kuzotanga ibitigiri vy'abamaze kurwa muri uko gutwana mu mitwe, vyemeza ko kukibandanya bivuga ko hari abarwanyi benshi bamaze kuhasiga ubuzima. Mu intambara ya Israel na Hezbollah, naho ibitero Israel yagavye ejo kwa Mungu ku butaka bwa Libani vyahitanye abantu 20 barimo abana batatu. Ubushikirangaje bw'amagara abantu muri Libani bwatangaje no makuru bwemeza ko ico gitero ca Israel cahitanye kandi abajeje gutabara bo mu rwa Hezbollah batatu congera gikomerekiramwo abantu batandatu. Ni gitero Israel yagavye mu gisagara ca Almat kiri mu buraruko bwo mu rwa mukuru wa Libani Beirut. Ico gisagara kiguriyemwo abakirisu. Ni gisagara kitari mu bisagara Israel ikunze kugabamwo ibitero muri Libani. Ubushikirangaje bw'amagara abantu muri Libani bukavuga ko igitero cejo kwa Mungu kije kiyongera kukindi Israel yagavye kwa gatandatu kihitana abantu 20 bo mu buseruko bwa Libani n'ikindi cyahitanye 13 mu buraruko bw'ico gihugu. Israel yagwije ibitero muri Libani kuva igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 9 uno mwaka mu ntumbero yo guhiga bukware abarwanyi umurwi wa Hezbollah bari muri ico gihugu. Kuva ico gihe ibiharu bitangwa na Libani vyerekana ko abarenga 3,330 bamaze kurwa muri ivyo bitero.
Urakoze Diane, nini nahazi kuya ya makuru mushobora kwiyumva mukiye kuri rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni www.radioyacu. Ubutegetsi bwa Somalia bukomeje gukumira ingabo z'igihugu gituranye cya Ethiopia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, ni mu gihe ibihugu byombi ubu birebana ayingwe biturutse ku masezerano Ethiopia iheruka kugirana na Somaliland, intara ya Somalia ifata ku butaka bwayo. Temistocle Mutijima,
umutegetsi mukuru muri leta ya Somalia, kuri uyu wa gatandatu yashimangiye ko Ethiopia itari mu bihugu bizohereza ingabo mu butumwa bushya bw'amahoro bw'umuryango w'umwe Afrika buzatangira mu kwa mbere k'umwaka utaha. Minisitiri Abdulkadir Mohamed Nur utegeka Ministeri y'Ingabo ya Somalia mu kiganiro yahaye televiziyo ya leta yagize ati, navuga ko Ethiopia ari cyo gihugu rukumbi kugeza ubutuzi ko kitazagira uruhare mu butumwa bushya bw'umuryango w'umwe bwa Afrika. Ibyo biraterwa n'uko icyo gihugu cyahungabanyije ubusugire n'ubumwe bwacu nk'igihugu. Si ubwa mbere Somalia yanga ko ingabo za Ethiopia ziza mu butumwa bw'amahoro ku butaka bwayo. Mu kwa munani k'uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe wa Somalia Hamza Abdibar yavuze ko ingabo za Ethiopia zizaza mu butumwa bushya bw'ubumwe bwa Afrika bwiswe AUSSOM ari uko icyo gihugu kivanye mu masezerano y'imikoranire cyagiranye na Somaliland mu ntangiriro z'uyu mwaka. Leta ya Somalia ifata Somaliland intara irimo kwiyonkoraho nka kimwe mu bice byayo, ikabona ayo masezerano nk'igitero cyagabwe ku busugire n'ubutavogerwa bwayo nk'igihugu. Abasesenguzi bavuga ko Ethiopia yakomeje kwima amatwi ubusabe bwa Somalia bwo kuva muri ayo masezerano asa nashyira mu kati iki gihugu. Profeseri Sonkor Geir wahoze ari umuyobozi muri Minisiteri y'Ingabo yavuze ko Somalia ifite uburenganzira bwo guhitamo ibihugu biza muri ubwo butumwa n'ubwo kwanga ko ibindi biza. Uyu musesenguzi mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali yagize ati, Somalia ifite uburenganzira nk'igihugu bwo gukumira Ethiopia mu butumwa bwa AU buzaza bitewe n'uko ibona ibikorwa by'icyo gihugu birimo n'amasezerano cyagiranye na Somaliland nk'intambamyi ku gihugu. Mu kwezi gushize abategetsi ba Somalia, Eritrea na Misiri basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare abonwa nk'arwanya Ethiopia. Kandi leta ya Mogadishu yongereye umubano mu bya gisirikare na Misiri, igihugu kiri mu byatanze ingabo mu butumwa bushya bw'umuryango w'umwe bwa Afrika muri Somalia. Avuga kuri ubu butumwa bushya bwana Mohamed Nur yagize ati, hari ibiganiro bigikomeje tuzabasangiza ibyavuyemo igihe nikigera. Ibyo byerekeranye n'ibihugu bishya bizazamo ndetse n'ibyari mu butumwa bucyuye igihe bitazagaruka muri ubu bushya. Ingabo z'umuryango w'umwe bwa Afrika ziba mu bihugu byinshi ziri muri Somalia kuva mu 2007. Mu myaka igera kuri 17, ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwafashije Somalia kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Izi nyeshyamba zigendera ku mahame akarishye ya Kiyisilamu zashakaga guhirika ubutegetsi zigashyiraho leta igendera kuri bene ayo mahame. Icyiciro cya mbere cy'ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyatangiye bwitwa ubutumwa bw'ubumwe bwa Afurika muri Somalia, AMISOM mu mpine. Mu kwa kane kwa 2022 bwaje guhindurirwa inyito bwitwa ubutumwa bw'inzibacyuho bw'ubumwe bwa Afurika muri Somalia, ATMIS mu mpine. Manda y'iki cyiciro cya kabiri irarangirana n'uyu mwaka. Ubu iki gihugu kirimo kwitegura kwakira icyiciro cya gatatu cy'ubu butumwa bw'amahoro biteganijwe ko kizatangirana n'itariki ya mbere y'ukwa mbere 2025. Ubu butumwa bwiswe ubutumwa bw'inyunganizi bw'umwe bwa Afurika muri Somalia, AUSSOM, byitezwe ko buzaba bugizwe n'abasirikare 12,000 bukazakorera muri iki gihugu kugeza mu mpera za 2028. Ni mu gihe raporo yo mu kwa munani k'uyu mwaka ya Roni igaragaza ko ubutumwa bwa ATMIS bwo bwari bugizwe n'ingabo 13,000. Intego y'ubu butumwa bw'amahoro yabo bwacyuye igihe n'ubugiye kuza ni ugufasha mu kubaka no gushyira inshingano zo gucunga umutekano mu maboko y'ingabo z'igihugu cya Somalia. Kugeza ubu Ethiopia yari ifite abasirikare 300,000 mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'umwe bwa Afurika burimo gucyura igihe muri Somalia. Abandi basirikare b'icyo gihugu bari hagati y'5,700 bari mu turere twinshi twa Somalia ku bw'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Mu bindi bihugu bifite ingabo mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango muri Somalia harimo Burundi, Djibouti na Uganda.
Urakoze Temistocle Mutijima.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abafite amasambu yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 8 bategereje guhabwa ingurane barasaba leta ko yakongera iyo ngurane kubera ko agaciro k'amasambu yabo kiyongereye amazu ahari yatangiye gusenyuka kubera ko banyirayo batemerewe kuyasana. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Ibomoka ryayo mazu abanyagihugu bagegeka kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu. Ayo nayo aharugwa ku mahegitari 160, akaba ari mu miryango iharugwa hafi 3,500. Uyu mukenyezi Marita ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50.
Urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo. Urabona ntidusanuye, ntitugize gute. Batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye, kandi na nyadufaranga ntacyo tuzotugura. Tuvuge ngo ntituguruze konti, na izo konti amahera twuguruze ntayo twarishe. Ubu no guherangira yaraheze, buri kwezi bagatwara amahera naho yaduha yoba ya konti ntiyo barayiwacu.
Mu mwaka w'2016 leta y'u Burundi yari yemereye aba banyagihugu kuba umuzibukiro warugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe, ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu. Muri kino gihe hegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30. Umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko umuzibukiro ukenewe kuri abo banyagihugu harugwa mu miliyari zirenga 100. Amos Ndacayisaba asaba leta ko yobatunganyiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe.
Uravye gihe baduharurira kucurabona munsi ibintu ingene biriko biramera, ibintu byaraduze, ikoresho byo kubaka byaraduze, amatongo yarazimvye. Ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira najye amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja, canke bidakunze ko yongerako duha umuzibukiro yongere itegekanye n'amaparsela abantu bashobora kurimukiramo.
Ni mugihe umushikiranganji w'ibidukikije nawe uvuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba. Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka kwa 29 ukwezi kw'icumi, yavuze ko inama shikiranganje ari isigaje kugira icyo bikoze ko
turindiriye intumbero y'inama shikiranganje kugira ngo idufashe gutora senari ho kwa Afrika, kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje. Twokwiteza rero abene gihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo icyo gikorwa kikaje mu bintu bya mbere byo kwigwa.
Leta y'u Burundi yashinze ku biro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'2009. Abanyagihugu bari basanzwe barahubatse amazu, abandi baraguza amatongo yo kubamwo. Basaba leta hagushira mu ngiro mu maguru masha ingingo ya 25 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi. Iyo nayo ivuga ko watwe itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho ya franga.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe muri territoire ya Fiji mu ntara ya Kivu y'Epfo zabujijwe guhinga hanze y'inkambi no gusarura ibyo bahinze. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Iyi mirima y'izi mpunzi irimo imyumbati, imikeri, amashu, itomate ndetse n'ibishyimbo irahitwa Mulongwe, Bumba, Gaseke, Katalukulu ndetse no muri Adra. Impunzi zivuga yuko ikomeje gusahugwa nyuma y'ingingo yafashwe n'abayobozi n'amashyirahamwe yigenga y'Umulongwe. Ivuga yuko kuva tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'2024 batazongera gukodeshereza izi mpunzi imirima n'izidasohora isoko hanze y'inkambi. Aba Barundi bari basanzwe bafite imirima y'Umulongwe, bavuga yuko bagerageza kujya gusarura ariko bagasubizwa inyuma na rumwe mu rubyiruko ruba ari mu mayira agana mu mirima. Abandi nabo bavuga yuko bagera mu mirima bakabambura ibikoresho by'ubuhinzi. Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mulongwe. avuga yuko usibye ubuhinzi babujijwe gukora batemerewe gukora n'uburobyi.
Kujanye rero niko twiragate bari kugena abatwakiriye abatogitone. Murazi ko hari mise tumaze mise kuva ku tariki 18 tugenda mu mirima. Muyumva rero no kuvuga ngo uno musa bari fiki tumeze kugarane tugarane mu ikambi kuko na ja kurima mu cyo gikobe cyabo ariho twakuri ibintu byinshi cyabure kuroba. Umunsi mwambi tukironka gafi iturongo ifi imboga zose twaturye twakuri mu cyo gikobe. Kandi imirimo yacu irimo iheze mu kigobe.
Akimana Yvette ni umugore mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, afite abana batandatu, yarafite imirima y'ibishyimbo n'imyumbati. Nubwo yari yagize amahirwe yo kugera aho yahinze, yasanze imyaka ye yarasahuwe.
Urwego umwegeze ko nubwo kubabara cyane kubona abana bagomba bicwe n'inzara nari narimiyeyo kandi nabahaye amahera bakaca binjira mu mirima y'iwanje bagasoroma. Inusukara y'ibijumbu twagiye gusoroma n'abamperekeje barabankira ko binjira. Jewe nundi mumama baraduherekeza turi babiri dusanga imirima yacu yose yarasoromwe. Ibijumbu bya nyuma nasanze ababemba ariho bagiheza kubisoroma n'ababisoromye bya nyuma narababonye.
Iyi nkambi ya Mulongwe irimo impunzi zirenga 13,000 zitunzwe ahanini n'ubuhinzi bitewe n'uburyo ishyirahamwe rya PAMU rya ritinda kuziha amafaranga yo kugura ibifungurwa. Zasobanurira Ijwi rya Amerika ko zinjiye mu gihombo kuko zari zashoye za miliyoni z'amakongomani mu mushinga w'ubuhinzi. Umwe mu bahinzi utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano yemeza ko imirima ye yari ifite ubunini burenga hektari imwe yayigezemo asanga arasahuwe.
Tubona uburyo tugiye kubaho, abana bacu bagiye kubaho nabi, kandi imitahe yose yacu iri mu kibembe ariho twayikoreshereje. Biseye kare zitanu z'imyumbati izo zarafashwe kuko ubu bariko barazisoroma. Nkagira rero ni kare zitanu z'ibiharage na zone nasanze bazisoromye. Kuko icyo dusaba leta ya Kongo yuko yo turiha ibi bintu byacu bariko baronona, kuko umunyagihe umubembe ari munsi y'amategeko, ntabwo ari hejuru ya leta.
Twavugishije chef wa lokalite ya Mulongwe uri mu bafashe ingingo yo kubuza impunzi kongera guhinga mu mirima yazo. Ntibyadukundira kuko telefone ngendanwa ntiyanyuragamo. Umwami wa groupe mayo basimukuma side ndetse n'umuyobozi wa sekiteri ya Mutambala basabye impunzi kujyana isoko hanze y'inkambi. Bari basabye n'abaturage b'abakongomani kureka impunzi zigakora imirimo y'ubuhinzi n'uburobyi ntankobyi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo muri inkambi zigaragaza ko impamvu zidashaka kujana ubucuruzi bwazo hanze y'inkambi ari uko zitizera umutekano w'ibicuruzwa byazo. Mpawe n'Imana Aisha ni umucuruzi wo muri inkambi.
Twari twaramanuye ibintu byacu tubijyana iyo hepfo bigaca bisaba ko tubyikorera mu kubijyana mu kugaruka tukabyikorera. Urumva birajeyo wacu usanga ibintu byononekaye bimwe babyibye, urumva ni ngorane wagira ngo baze bagashaka kugaya ko wataribo bazamu bo gucunga imizigo yanyu. Tukaje twitura sene, tumaze kwitura sene gakivuga yuko atamurefi jemere kurara inyuma y'inkambi. Nicyo gituma twaje dufata ingingo yo kudandariza hagati mu nkambi.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi buvuga yuko burimo gushaka uburyo bwageze iki kibazo ku bayobozi ba teritwari ya Fizi kugira ngo gitorege umuti. Abaturage b'abakongomani babimurongwe bavuga yuko impamvu basaba ko isoko ribanze inkambi ari uko mu masezerano bavuga ko bagiranye na Aseri yarimo ko ibikorwa by'amashuri, ibitaro ndetse n'isoko byose bikwiriye kubera hanze y'inkambi. Twagerageje kuvugisha Aseri kuri iyo ngingo ntibyadukundira. Gusa inkambi itaho n'umukuru wa Aseri ku rwego rw'isi Filippo Grandi mu kwezi kwa kane umwaka w'2018 ibikorwa bihuza abarundi n'abakongomani birimo amashuri, amasoko ndetse n'ibitaro byari byubatse hanze y'inkambi. Umwaka ushize w'2023 mu kwezi kwa 11 bamwe mu baturage b'abakongomani batuye Mulongwe bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko isoko ryo mu nkambi riremera hanze yayo. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Tugeze ku rubuga rw'imikino. Mu Burundi hasigaye iminsi itanu kugira ngo hatangire shampiyona y'umupira w'amaguru mu makipe y'abakobwa. Abayobozi b'ayo makipe bavuga ko bakeneye gushyigikirwa ndetse bagafatwa nk'uko amakipe y'abahungu afatwa. Inkuru ya Diziratungimana.
Mu gihe hasigaye icyumweru kimwe ngo ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gisata cy'abigeme ngo ritangure, ibibazo ni vyinshi mu migwi icumi igize iryo higanwa. Myinshi muri iyo migwi ifise ibibazo vy'ubutunzi bibugarije. Uhereye mu bakinyi gushika mu barongo y'imigwi nta kindi kivugwa atari bazo by'ubukene. Irakoze Siela asanzwe akinira umugwi wa Buja Queens amenyesha ko ubukene buri mu migwi yabo utuma batagira umushahara buzotuma baheba umupira w'amaguru kandi bawukunda.
Bega na kazi nuna kazi udahembwa umva ko barakazi nyabana akore kura abakore bagahindura makoko akazana ibintu twaza turanwa sare kandi bijya byo dutera intege burya none wozo uzo umukinyi uzoheruka baguhaye ro kritema uzo turinda gusoma prime do match ari naho usanga mutsindwa na skate bona zikuma zitsindwa utaho nyene none uvuga ko nakazi nyabana numva bo bandi bishye sanga tani ngufu babishiramo bisho cyana byihebe.
Ubwo bukene bugaragazwa n'abakenyi abarongo y'imigwi barabwemanga mbere bakamenyesha ko atagikozwe vuba na bwango imigwi imwe atacizera ifise cyo kuzorangiza iryo higanwa rigiye gutangura. Jean-Claude Havyarimana arongo y'umugwi w'intwarikazi w'igihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi amenyesha ko gutunga imigwi y'abakobwa bigoye cyane ibyo abantu batibaza.
Nk'akarorero none president w'umuhungu araza kugura cottages, president w'umuhungu araza kupangira inzu umukobwa abakobwa biga aragira hane uyaza kugira lokale agira inzimwe iyo nzimwe bengaho nyene nokuri tugafatwa kumwe n'abahungu.
Havyarimana Jean-Claude arafise icyo asaba abarongoye umupira w'amaguru mu Burundi.
Turifuza ko iyi champion nayo tangura nyakubahwa Alexandre Muyenge atwara FFB aduhaye umubonano twe nk'aba president b'imigwi tukamubarira ingorane dufise tukamuririra nawe akatwumva kuko no muvyeyi niwe data wacu niwe tuzeko amaso abaprezida bose biyimigwi yabigeme bazeye amaso kuriwe.
Mu mugwi wa PVP Buyenzi wari wabaye uwa mbere mu mwaka uheze ibintu nibibi cyane. Inyuma yaho wararongoye umugwi yitabiye Imana Charles Mugisha wamusubiriye yarandikishira mu gihe w'amaguru mu Burundi arimenyesha ko batacitabiri higanwa kubera ubukene. Tumwakuye yabwijwe ijya Amerika ko mu gihe abandi bazotangira ihiganwa kuva kwa gatandatu w'inondwi dutanguye we bamwongeye indwi zitatu kugira abandanye yitegura. Amenyesha ko bariko bararondera abashobora kubafasha ariko kugeza maginga ya atabo barabona. Naho biruko arizera ko ico kiringo kizorangira bamaze kubona y'ibintu bija naho kugeza ubu bitagaragara. Wilson Kwizera arimo akurikiranira hafi umupira w'amaguru wabigeme mu Burundi akaba ari no mu makomite amwamwe mushiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Kubwiwe ngo nta kindi gikenewe atari ubufasha bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kandi bwihuta.
Abakobwa barakeneye gufatwa mu mugongo, barakeneye gutegwa intege, baracyabikundishwa. Byumvikana yuko n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rero kugira ngo akanovera ko umupira wabigeme ntigave kagabanuka byasabwa ko naryo ishyiramwe ry'umupira w'amaguru ribifata mu minwe rikibuka yuko abarongozi b'imigwi y'abakobwa naho hataragira yuko bisopa imishahara y'umurengera nko mu bagabo ariko kandi ibyo bakenera ni byinshi.
Mu mwaka wa 2022 umugozi rukiragihugu w'abigeme waritabira igikombe cya Afrika ibyerekana ko urukino rumaze gutera intambwe mu Burundi. Kwizera ntabwo bakomugose rukiragihugu afise amenyesha ko muri kino gihe kubera ubukene mu migwi abakinyi benshi bagiye mu bihugu nk'u Rwanda na Tanzania aho babona gashahara. Kuri we ngo ivyo bizotuma umugwese rukiragihugu ugumana abakinyi beza kuko bari mu buzima bwiza ariko aremeza ko bidahagije mu gihe abakiri bato bagumye mu higanwa ry'u Burundi badafashwe neza bihagije. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Itegeko rigena umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bakina mu makipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda rikomeje guteza impaka. Inkuru ya Jean-Claude Munyandinda.
Mu minsi ishize ishyirahamwe Ferwafa ryemeje ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere ashobora kwifashisha abakinnyi 10 batari abanyarwanda barimo batandatu babanza mu kibuga n'abandi bane babasimbura. Muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu basesenguzi ba siporo akaba umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero Jean-Pierre Habimana. Tugiye kuganira kuri ingingo y'umu wari w'abakinnyi batari abanyarwanda yabaye agaterera nzamba muri ruhago yo mu Rwanda.
Hari abo bakavuga batese niba bavuze ngo abanyamahanga ni batandatu ni bakeya ku buryo mukene no kubongera cyane niba ari batandatu mu kibuga niko byari bimeze mu championnat y'ubushize ubwo nuvuga ko ni batandatu abanyamahanga bemewe n'abandi batanu b'abanyarwanda abantu bifuje ko bibongerwa kandi byaranabaye hongiyeho abandi bane ba reserve ubusu kugondoza cyane cyane ko hari nabavuga ko uruhare rw'abanyamahanga rutanagaragaye ko ubuhanga bwabo butanashamaje cyane cyane abo tubona muri iki gihe
nagaruka yenda ku kijyanye n'abanyamahanga ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa se muri 1998 hari abanyamahanga bagiye banyura mu gihugu bagakina buriya abakinnyi dufite kugeza uyu munsi nabagiye bigira kuri abo banyamahanga ni nabyo bamwe mu bayobozi b'umupira w'amaguru bagiye bavuga bati nibwo dushaka abanyamahanga ariko haze wa munyamahanga ufite itandukaniro ku banyarwanda ngira ngo yaba ikipe ya polisi yaba ikipe ya APR zubakiye ku bana b'abanyarwanda nubwo ntavuga yuko hari aho zigeze zigeze ku ruhande rwa APR urabizi yuko bahita muteteri kubera yuko ibyinshi irabikorerwa ariko kuri polisi itari muteteri ntawigeze yigeze no kuvuga ngo rero ya makipe afite abanyamahanga abo banyamahanga bazi bafite icyo bahindura cyangwa se bigisha ku bana b'u Rwanda
umusesenguzi Habimana aratanga urugero rwaho politiki igenga abakinnyi b'abanyamahanga yatanze umusaruro
no kuvuga ngo wa mwana uzajya gukina abimerita abihanganira agahangana nabo banyamahanga akaba yanabarusha ibyo ni ibintu byumvikana ariko nanone kuvuga ngo twubakire ku banyarwanda gusa kandi nabo dufite twazageze ese umupira Tanzania ni urugero rwiza iyo ugiye kura muri championnat yabo ibyo byo kuvuga umubare w'abanyamahanga ntibabireba icyo bareba nicyo bagiye kubaka kandi umupira wabo kugeza kuri uyu munsi baracuruza none se mu Rwanda niba nta tudafite championnat iyo ikipe ya Mukura ikaba iri hitariho iyo ikipe ya Kiyovu ikaba iri hitariho akaba ari Rayon Sports nayo itariho bitewe nuko abanyamahanga bazana ni babandi badafite icyo bahindura ku mupira w'u Rwanda niba bakeneye abanyamahanga nibazana abanyamahanga bafite itandukaniro babandi bari mu ekipe nasiyonali y'iwabo ariko nabo bafite icyo bubaka ku mupira w'u Rwanda
Mu minsi yashize ubwo amategeko y'umupira w'amaguru mu Rwanda yakumiraga abakinnyi b'abanyamahanga amwe mu makipe yashaga ruhinga nyuma agakoresha abo bakinnyi ariko agahindura amazina yabo akababatiza amazina y'amanyarwanda uko niko Fabrice Kakure Mugeni Kasereka yahinduwe Musa Mutuyimana Tadi Agiti Etekiyama abatizwa Dadi Birori Mbuyu Twite yitwa Eric Gasana mu gihe uwitwaga Kasongo Kabiona yahawe amazina ya Mao Kalisa gusa uwo mubatizo udaherekejwe n'umugisha wakunze kugira ingaruka mbi ko iyo myirondoro itandukanye yigeze gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifatirwa ibihano bitewe n'uko bamwe muri abo bakinnyi bajyaga bifashishwa mu mavubi mu buryo bw'amagendo Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
dusoreje aya makuru wanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi Imana igabura ubukeye umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimye Imana
Zaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu Mudenderwa mudereri ndagasharishari kashiranga ngo kamazima kano kurimbura ngerutizimba mukirango nibutsinda amashuri maze mbumva ngejo bambicumira gakene ko bahundu mugabo ye ngo basuri n'inkumi mbirutiruko abana n'abasaza bazirikana waho muri hose kwisi idori ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva makuru kuri radio ya chube.